Zingurura ku gicapu cha 21. Paulo yiyumviriye yuko Imana yamubwiye ngo agende Yerusalemu, ariko bamwe mu bigishwa bamubwiye ko adakwiye kujayo kuko abayuda bagomba kumwica. Wiyumvira yuko Paulo yatinye gupfa? Oya, nuko rero Paulo asubiye Yerusalemu yaciye mu sinagogi. Abantu bamwe bari barabonye Paulo mu bindi bisagara bamubonye baca batangura gusemerera bagumura abantu bati nguyu wa mugabo yamagenda hose agumura abantu abigisha ibyagezwe binyuranye n'ibya Mose. Niwe yazanye abanyamahanga abashira mu sinagogi no mu rusengero kugira ngo ahumanye ahera. Ibyo rero byatumye abantu bashamuka baca baramuraha kugira ngo bamukubite. Muri ico gihe abasoda b'Abaroma bumva ugwamo baca baza gutabara kugira ngo bamubakize. Nuko rero abasoda batarafata Paulo ngo bamujane mu ibohero, yasabye yuko yogira ico avuga. Acahagarara ku ngazi atangura kubwira abantu ingene yahora ahama ishengero. Abantu baramwumvirije neza bageza aho yavuze yuko Imana yamubwiye gushira ubutumwa abanyamahanga nabo. Nuko abantu batangura kuzibira amatwi ngo ntibumve ibyo ariko aravuga. Baca barasemerera bati kuraho uyo, nimumwice, nimumwice. Nuko abasoda baca baramujana kugira ngo bamupfunge. Ni kenshi abayuda bagerageje kuraba ingene bica Paulo, ariko Paulo ntiyigeze abidodombera kuko yaguma yizeye Imana kandi Imana yari kumwe nawe. Paulo atubwira mu cete ciwe yandikiye Abaroma mu gice cy'8 ku murongo wa 28 ati kandi turazi yuko kubakunda Imana byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza abahamagawe nk'uko yabigabiye.